Sélection nationale indépendante, d'autres rejets de la candidature honorable de M. Ndayizeye à l'élection présidentielle.
Ubu ni ishyirahamwe Ndagijimana mukuru wa sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro kuri uyu wa kane ku mugoroba mu gihe yari kavuga abakandida sentare arongoye yahaye ukuri n'abo yakwimye ku bakandida bane bari bitwaye muri iyo sentare yabatse Jacques Bigirimana yahisemo kuzoherekeza mugambwe wari ku butegetsi CNDD-FDD abasigaye nta mahirwe bahawe keretse uwahoze arongoye Burundi Damase Ndayizeye umukuru wunanikira Burundi rwamushyize imbere yarashyinze rwaciwe Aloyize Barichako yabwiye amenyeshamakuru ahejeje gukurikirana icyo sentare yashyizeko
iyi ngingo sentare ije kubahiriza ubwirizwa shingiro ifashe n'ingingo itunezera cyane iratunezereye icyo gituma ubu twuzuye umunezero twese muri Runanikira Burundi nibaza ko n'abarundi bose baranezerewe kuko sentare ihereje kwerekana ko ari sentare koko irerekanye ubutungane kuko ingingo senyari yari yafashe n'ingingo itari ifite ifatiro mu gihe duhejeje gushikana ibyerekana ko umukandida wacu agomba kwitoza muri seni seni yatwandikiye ko bikwiye mbere n'umuvugizi wa seni wenyine arandika arabitangaza arabitangariza amakungu ko umukandida wacu nyakubahwa Domitien Ndayizeye ahejeje gutanga dosiye kandi ari we wa nyuma amaze itoza ko umukuru w'igihugu kandi dosiye yiwe yuzuye atakibuze byatangaje kubona mu nyuma sinishobora kuvuga yuko barya abantu bitwa ko bamushyigikiye bashika amajana abiri batari bakwiye mu gihe twari twatanze amajana abiri n'umunani
Barichako yarashimiye n'ubushikanganji bw'intwaro yo hagati bushinzwe utunganya wagimigambwe
ibyo rero nicyo byose nicyo yabikura ngira hariho akaboko kari inyuma ariko kandi twagomba dushimire bashaka ubushikanganji bw'intwaro yo hagati kuko muri iryo bombura muri ako gahote nyose nari kiradukore ubushikanganji bw'intwaro yo hagati bwagifashemo neza mu buryo kene yagumye gusaba bikaza n'ibindi dushimira rero n'ubutegetsi kibaza rero ko iyi ngingo ihejeje gufatwa ngaho izotuma amatora agenda neza kuko sinabonye yuko bandanje bakora amakosa ubutungane buri ngaho kandi bukanoza
aho umunezero w'urunanikira Burundi ugera naho hagera n'imibabaro bababwiwe ko batarenganijwe n'umugwise ni utunganya amatora Anise Ndayizeye yarongoye umugambwe CDP yaheruka gutahuka avuye hanze y'igihugu bari muri abo yavuze mugabo ko umugwise ni utamuhera kunywera ku gikombe nk'icyo wamuhereye ko mukurondera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu umugambwe wiwe uzoja mu yandi matora
cyo mu gihe uko kuva hanze tuje matora ayasigaye yose ntibatwemerera yasigaye tuzoya jamu kuko twaje tuje matora twaje kuraba Tanganyika rero twaje tuje mu bya politiki twaje tuje matora tuzabandanye nka basaba n'isere ko arukambiza CDP zose aho ziri hose yuko nk'uko tubivuga zovobavoba uguye hasi nuherayo utiriza kuduga ujya kwirasura
abakandida bari batanze ibirego muri sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro ni bane naho imigambwe CDP FPN Imboneza Runanikira Burundi hamwe n'umugambwe FNL uwa nyuma yahisemo mu mpera z'indwiheze gusokora ikirego amenyesha yuko azoherekeza umukandida wa CNDD-FDD naho Bwana Ndayizeye yahawe ukuri ku bijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatatu w'irindwi umukuru w'umugwise ni yavuze ko abakandida bose bunanaserukira atan'umwe yujuje ibisabwa kugira ngo yitoze mu matora y'abashinga amateka azobera umunsi umwe nayo umukuru w'igihugu ku wa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka baricyo akavuga ko no ku byerekeye abashinga amateka bazitura sentare yaroje buri kaneza ijwi rya Amerika